Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumena Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales.
Uyu ni Rachel Nicholson, umushakashatsi ajeje ibibazo vy'u Rwanda no Burundi agaruka ku ngingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika mu kiringo c'amezi atatu amashamwe mva makungu yigenga. Aha ati Amnesty International irarajwe ishinga n'ico kibazo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko Ubutaliyani buzokwakira inama mpuzamakungu kuri Libya mu kwezi kuza igamije kurondera amahoro mu gihugu cagabuwemo amareta adacana uwaka. Umushikiranganji w'Ubutaliyano ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Enzo Mauvero Milancia yabitangaje ejo avuga ko iyo nama izoba ku matariki ya 12 na 13 mu kwezi kwa 11. Milanesi asigura ko bifuza gutorera hamwe inyishu kandi intumbero ari amahoro n'ubumwe mu vya politike mu gihe Libya yimirije amatora mu mpera z'umwaka. Libya yamye mu ndyane zifatiye kuri politike n'imibano kuva aho Muammar Gaddafi akuriye ku butegetsi no kwicwa hari mu mwaka w'2011. Igihugu cha Mozambique kuri uno wa gatatu kirarengutse imbere ntahe abanyagihugu bacu 180 hamwe n'abanyamahanga bagirizwa kugira uruhara mu bitero vy'intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Cabo Delgado hiri mu buraruko bw'igihugu. Mwaka uheze abantu barenga 50 muribuka ko bishwe n'inkoho amagrenade hamwe n'imbugita n'abayisilamu bavuga ko baharanira gushiraho amategeko agendera ku idini rya Kiisilamu muri iyo ntara irwiriyemwo abayisilamu nyene. Ngihe ivyo bitero vya muri iyo ntara abayisilamu baharurwa amajana barafashwe harimwo n'abatanzaniya ndetse n'imisigiti itari mike irugarwa. Abategetsi bo muri ako karere bita abo bicanyi aba Al-Shabab naho uwo murwi utazi ko ari ishami ry'uwo muhari w'iterabwoba yo muri Somalia. Ufaransa bwareye bufashe amatungo y'abakozi babiri bakorera iperereza rya Irani inyuma yaho bagerageje guturitsa igisasu hanze ya Paris mu gwa mukuru w'Ufaransa hari mu kwezi kwa gatandatu. Ivyo vyemejwe ejo kwa kabiri n'umushikiranganji w'Ufaransa ajeje imigenderanire n'amakungu. Leta y'Ufaransa yongeye ishikiriza kandi ko yanafashe amatungo y'umushikiranganji w'umutekano wa Irani kandi ko bikoze mu ntumbero yo kurwanya iterabwoba. Izi ngingo zishobora guhungabanya imigenderanire hagati ivyo bihugu bibiri mu gihe Ufaransa buriko buragerageza gukingira Irani n'amasezerano yo mu 2015 amakungu yemeranije yo kubuza ico gihugu guhingura ibigwanisho vya nucléaire. Ico gitero cari kuzogabwa kwikoraniro ry'ibihumbi by'abanye Irani batavuga rumwe n'ubutegetsi ryari ryabereye Paris. Iryo koraniro ryari ryanitabiriwe n'abategetsi ba Leta Zunze za Amerika muri bo harimo nabegereye Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump. Igihugu ca Irani gushika ino saha kirakana ivyo vyagirijwe vyuko cahatse gukora ico gitero. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi FM zacu zarugawe ariko mu kurindira ko zugurugwa mutwumva muceye ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 andi ushobora gucagira wumva Ijwi rya Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubaha ikaze.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahikazi na inabiche kumasonga nkitangura ishamwe mpuza makungu gita hagateka kazi na muntu Amnesty International livuga ku ingingo ya leta y'u Burundi yo guhagarika amashirahamwe mpuza makungu yigenga mu kiringo cy'amezi atatu ari ingingo y'agacinyizo no kwivanga mu itunganyo y'ayo mashirahamwe. Rachel Nicholson umushakashatsi ajeje ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri iryo shirahamwe ahamagara leta guhagarika iyo ngingo kuko ngo igirira ingaruka mbi abanyagihugu b'abarundi yabivugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Roger Wirikaneza mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika ari Nairobi.
Aganira n'ijwi rya Amerika, Rachel Nicholson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko leta ifite uburenganzira bwo kugenzura no gushyiraho amategeko amashyirahamwe yisunga mu gihugu, ariko asigura ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano iteye ku biri n'amategeko.
Nous étions très surprises et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiètes par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa makenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuza makungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka ukambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Et c'est pas nécessaire.
No bumfaso Nicholson avuga ko atari nkenerwa umuvugizi wa president Nkunziza asanga ingingo yafashwe hageze. Jean-Claude Karerwa ndenza ko yabivugiye mu kiganiro cyavugize ibisata bya leta ku munsi wa gatanu w'indwi heze.
Haramashira hamwe murayo ari yizinda yavuga atungaye inyigisho zo kwigisha abarundi cyane cyane rwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo. Izo zose urumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyane ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye. Haramashira hamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo y'amasosiyete adandaze ibigwanisho abonera hakajyo kugucaronka amasoko y'ibigwanisho. Harayanda koreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti.
Mugabo izo vyagirije muri Amnesty International babihiye n'isiguro.
Nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours. On a eu beaucoup de déclarations qui
dusanga harabaye kuzazanirwa kwinshi muri iyi minsi heze. Hari byatangajwe bihushanye hagati y'inzego za leta. Umuvugizi wa perezida yagije amashyirahamwe akabikabishe mbere biratangaje nta nishingiro bifise. Turabona ko mu nama yo kuri uyu wa kabiri ibyo byagirije bitagarutsweko. Nibaza ko turi mu kiringo cyaho leta ishaka kwifatira igikorwa cy'amashyirahamwe muri rusange mu gihugu biraraje ishinga n'urukurikirane rwo kwivanga mu itunganywa ry'amashyirahamwe yabayo mu gihugu na mpuza makungu. Uburenganzira bwo kuja mu mashyirahamwe buremewe n'ibwizwa nshingiro bugakingirwa n'andi mategeko mu gihugu. Mugabo muri imyaka iheze tubona ingendo yo kwiyugarira ko no gukandamiza abanyamakuru bigenga n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayakora ku bijanye n'agataya kazi na muntu. Hari impirimbanyi zahunze igihugu. Iki gitsure gishasha ku mashyirahamwe mpuzamakungu kiri muri uwo murongo nyene wo gushaka kugenzura byose.
Ces nouvelles contrôles sur les ONG internationales, ça entre dans cette même tendance de vouloir tout contrôler.
Hashen Colson anabona kandi kumunyagihugu ariwe hahombera kurusha.
C'est clair que la population a besoin des services de ces ONG actuellement. Les Nations Unies ont montré comment les pays.
Biragaragara ko harabanyagihugu bakeneye imfashanyo za mashyirahamwe muri iki kiringo. ONU yerekanye ukuntu abantu bari mu bukene butagira izina mu gihugu n'amamiliyoni y'abantu bakeneye gufashwa ubu. Ego ni byiza ko ibitaro n'amashuri bishobora kuba birakora, ariko hari bikenewe mu kugwanya inzara n'ubundi bukene mu bantu butazohera mu gihe ihagarikwa rigumijweho. Umfaso niyizeye ko leta izogira impuhwe abanyagihugu bayo igahagarika iyo ngingo.
Nous espérons que toujours que le gouvernement va nous écouter, mais plutôt écouter la population burundaise et leur.
Twizeye ko leta izotwumvira ahubwo ikumvira abarundi berekanye ibyo bagona bakivugira ko bakeneye izo mfashanyo. Ego Amnesty International yizeye ko leta iyumvira, ariko cyane cyane ko yumvira abanyagihugu bayo.
Le propre population est.
Ku munsi wa kane w'indwi heze inama nkuru y'umutekano w'igihugu yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu yose ahagaritswe mu kiringo cy'amezi atatu kuva ku itariki ya mbere uku kwezi kw'icumi. Urwo rwego ruyobowe n'umukuru w'igihugu bwiwe rwemeje ko amenshi muri yo atubahiriza amategeko yagenga. Eroje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello je wirikaneza urakenoye yongi ingorero y'inama y'umutekano mu gihugu cyo Burundi ratanguye kugira ingaruka ku bisata bitandukanye byo muri ico gihugu nkejo kwa kabiri abarundi bari baramukiwe gutahukanwa bava makambi yatandukanye igihugu ca Tanzania basubijwe mu makambi baje bavamwo bamaze kurira imiduga ngo batahe mu Burundi mu mashiramwe afashe impunzi muri Tanzania basigurira izo mpunzi ko baronse amatelefone ababwira ko batokwirirwa baratahukanwa kuko atawuza kubakira ku ruhande rw'u Burundi bivanye nuko amwe muri ayo mashirahamwe yahora bakira ari mu yahagaritswe ku ruhande rw'impunzi zagumije muri Tanzania zaye zifuje gutahukana bati duhunze kabiri ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana mu ntara ya Ruyigi
Hari mu gitondo kuno wa kabiri ubwo impunzi n'imizigo yazo nzurizwa amamodoka babwirwa ko batahukanywe mu gihugu cha bibarutse nkuko tubibwirwa na bamwe mu bakozi b'amashirahamwe zifasha impunzi z'abarundi mu gihugu cha Tanzania mugihe abashoferi bari ko bashusha imiduga ngo ifatire rugendo igana muri komine ya Gisuri intara ya Ruyigi muri site y'agateganyo yakirizo impunzi irahitwe Nyabitare bamwe muri zo impunzi babwijwe ijya America ko bagiye bumva ku rugendo rusivye abari baje bavi mutenderi imiduga yabapakiye bazana induta aho bategerezwa gufatira urugendo yafashe inzira ibasubiza mu ikambi yari yabakiriye nubwo bari basezeye ndetse bakagurisha n'utwabo bamwe mu bakozi bakorera mu makambi y'impunzi ziri muri Tanzania bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bavuye baronka ubutumwa ko amashiramwe yahora bakira ku ruhande rw'u Burundi yahagaritswe mu bikorwa byayo umwe mu mpunzi ziba mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakongo yashoboye kuvugana ku telefone n'ijwi rya Amerika aremeza isubizwe nyuma gizo mu uwo murundi aba mu nkambi ya Mutenderi amesha ko yabonye ibimodoka birebire bisanzwe bitahukana izo mpunzi bine bigarukanye impunzi mu nkambi
tugiye kuraba igitigiri rero no kuvuga haje ibasi zine navuga mu ibasi imwe habarimo abantu 180 ushahunga ko harimo abantu 320 niho bamaze gushika hano imutenderi ubu turiko turabafungurira
uwo murundi ari mu buhungiro mu ikambi impunzi ya Mutenderi district ya Gakonko mu gihugu cha Tanzania yabwije ijya America ko abagarutse bari buzuye umubabaro
n'umubabaro n'agahinda kugiye kuraba nka bari bamaze gusezera inshuti n'abagenzi baravuga kandi ko nkaho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaze cyane uko benshi ugiye kuraba bashya baha amafomu ya fake igikorwa cyo kubagarukana ntibigeze bagishima na gatoya kumva yuko leta y'u Burundi isa niyahagarikije amashyirahamwe bakashabwirwa mu gihe bari mu bihangare nduta babwirwa yuko babasubije mu Tenderi kandi bari bamaze kuhasezera bavuga ko bagiye mu gihugu cyabo kubaka igihugu cy'abavukiye benshi bari batwawe bamaze ikiringo kirekire bari yandikishije bari bavuze ati babiruhusa atahu ariko ugiye kuraba abashya bagarukana vrema ngo barababaye cyane na gahinda uravye mu maso yabo bagiye kwakirwa n'impunzi nyinshi cyane ubugiye kuraba bongeye gutega amaboko bavuga ati twagiye kurima twisanzuye dusohoka tutembera mu gihugu cyacu umva na gahinda kugushika no mwanya turiko turavugana
abari gutaha bava mu nkambi ya Nduta district ya Kibondobo ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya uko bangana abategerezwa guhunguka ariko nkuko bisanzwe bikogwa abahunguka babe ari hagati y'amajana 8 n'igihumbi izo mpunzi zitahuka iyo zishitse ku butaka bw'u Burundi zahora zakigwa n'abakozi b'amashirahamwe akora n'ishirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi hase mu bikorwa bitandukanye byo kubakira harimo kubunguruza no kunguruza imizigo yabo kubasuzumira amagara no gufasha abanyeshuri gusubira mu mashuri ishirahamwe IRC International Rescue Committee ryamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niryo ribafasha mu byo kuyunguruza no kuremesha imitima kubatashe bafisi yamuka ishirahamwe GVC ryamuka mu Butaliyano naryo ribasuzumira amagara bashitse mu Burundi cyane cyane inzoya abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga ayo mashirahamwe ari mu yaherutswe guhagarikwa gukorera ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atatu amakuru twavanye muri ayo mashirahamwe yahora akora ico gikorwa ku ruhande rw'u Burundi bahagaritse ibyo bikorwa muntu mbere yo kubahiriza ingingo bafatiwe na leta twashatse kumenya nimba ku munsi wa kane bazokora ico gikorwa cyo gutahukana impunzi batubwira ko bakiriko barabivugana n'abakorera ku ruhande rwa Tanzania mwishiramwe hase bavuga ko bo bajeje gukurikirana uko impunzi zifashwe ku rwego rukuru kuko ayo mashirahamwe ari abayatsindiye ibikorwa nk'ibyo hase rigatanga uburyo impunzi z'abakongomani ziri mu makamba atandukanye yo mu Burundi aho twovuga nka Kavumu iri mu Cankuzo bwagiriza iri mu ntara ya Ruyigi hose ni mu suruko bw'u Burundi nari mu buraruko bw'u Burundi Gasogwe na Musasa mu ntara za Ngozi na Muyinga nayo nyene ashobora kugira ikibazo cyo kubura ubufasha bukwiye mu gihe leta itoregeza kuko ayo mashirahamwe ari nayo nyene yarasanzwe afasha mu makambi yakiri impunzi z'abakongomani mu Burundi igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijya Amerika
Fidede Antoine Nsabimana arakenuye tugumerero ku makuru y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania aho leta y'ico gihugu itangaza ko ibitigiri by'abarundi bahahungiye byiyongereye nayo ku kibazo cuko ico gihugu kiri kugishaka gutahukana ku nguvu abo barundi bahahungiye leta ya Tanzania irabihakana ni mu kiganiro umushikiranganje w'imigendranire n'ayandi makungu ya Tanzania yahaye ijwi rya Amerika mu nkuru ya mugenzi wacu Placide Magambo.
Mu kiganiro cyihariye ministre w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Tanzania Augustin Mahiga yahaye ijwi rya Amerika aho yari yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye mu mujyi wa New York City yibanze ku kibazo cy'impunzi bivugwa ko zaba zihatirwa gutaha ku ngufu. Mu bavuga ko bahatirwa gutaha ku ngufu harimo n'impunzi z'abarundi nk'uko babyivugira.
Umuntu wese afise icyo yahunze ku ruhande rwiwe baraba ukuntu bodufasha ntibatwirukane twarahuye n'ingorane cyane rwose n'ubu numva no kuryama tanitira umuntu arara rwose tugarutse kwiyumvira kuziratubaye
chonzi leta ya Tanzania irazi koko icyashinje kugira duhunga nta muntu yashobora guta urugo hanyuma ngo aze gusaba indaro atakibazo afise UN ntiyari gushobora kwemera gutanga ifashanyo no gusaba leta ya Tanzania kuduha ubuhungiro kandi babona yuko igihugu cy'u Burundi kidafise ingorane
ibyo jewe nabyakiriye nkanabi cyane kandi abantu ndabona ko baba twaye gupfa nta bukiriro bafise kuko twosaba nke igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari cyo turiko turirukanga tudatoye n'amatora baduhindurire basi igihugu bakidukuremo batujane mu kindi gihugu.
Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Augustin Mahiga we si kwabibona
mtu wa mwisho mwenye uamuzi wa mwisho ni mkimbizi mwenyewe.
Mu busanzwe umuntu ufata icyemezo cya nyuma mu gusubira mu gihugu yahunze ni impunzi ubwayo arabataha bucece batavuze arabasaba ubufasha bwo gucyurwa ariko kandi ntitwibagize ko hari nabandi babimukira baza badahunze bashaka kwibera hanze gusa ariko nabo ugasanga basaba uburenganzira nk'ubw'impunzi. Ahangaha twebwe tugendera ku masezerano mpuzamahanga agenga impunzi yubahirizwa hagati y'igihugu cya kiri impunzi icyo baturukamo na HCR. Twebwe iwacu amarembo azahora afunguye ku mpunzi zihunga akaga mu bihugu byazo
kupokea wakimbizi kama inji za jirani zina matatizo.
Bwana Mahiga anavuga ko Tanzania yatangiye kwakira impunzi mu myaka 50 ishize kandi ko yakomeje kuzikorera ibikwiye bigenerwa impunzi. Avuga ko Tanzania izakomeza gukurikirana ikamenya neza niba hari impunzi yifuza gusubira mu gihugu cyayo ikayifasha gutaha ku bushake. Yemeza ko kuri ubu bashyizeho uburyo hagati ya Tanzania HCR n'igihugu cy'u Burundi bwo korohereza impunzi z'abarundi zifuza gucyurwa. Nubwo hari abataha ku bushake ariko Ministre Mahiga avuga ko umubare w'impunzi urushaho kugenda wiyongera bigasaba ubushobozi burenze haba mu mashuri, ubuvuzi n'ibindi byinshi kandi n'abaturage ba Tanzania ubwabo bakeneye kwitabwaho.
Tanzania daima imekuwa ni nchi ambayo inapokea wakimbizi na kutoa hifadhi.
Tanzania yahereye kera yakira impunzi kandi kubirebana n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi mu ngingo z'ingenzi zigomba kwitabwaho. Ni ngombwa ko imiryango ihora ifunguye kugira ngo impunzi zakirwe nta nkomyi kuko ubuzima bwazo buba bwugarijwe n'amakuba.
Lazima milango ikae wazi kwa wakimbizi ambao wanakimbia kutoka nchi zao kwa sababu maisha yao yako hatarini.
Kugera ubu mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zibarirwa mu basaga 230,000, abenshi muri izo mpunzi bahunze guhera mu myaka 3 ishize ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamarizaga manda ya gatatu y'ubuyobozi. Ibyo bikaba imbarutso y'amakimbirane yahitanye abantu babarirwa mu magana bahatakarije ubuzima abandi bagahungira mu bihugu bituranye.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara. Nyuma y'ingendo abategetsi bajejwe abinjira n'abasohoka bagiriye mu mpera z'inondwi twari dusozereye ku mipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri, impande zose zumvikanye ko zigiye kongereza amasaha y'akazi kuri iyo mipaka eka ndetse no ku yindi mipaka yegereye ahari iyo mu bindi bihugu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Rusizi Temistocle Mutijima.
Imipaka itatu igomba kongererwa amasaha y'akazi nk'uko impande zombi zabyemeranyijeho, n'uwa La Corniche ndetse n'uwa Grande Barriere ihuza Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda na Goma ku ruhande rwa Congo, ndetse n'umupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu ku ruhande rwa Congo na Kamembe ku ruhande rw'u Rwanda. Ubusanzwe iyi mipaka ikaba yahagarikaga imirimo yo kwakira abinjira n'abasohoka isaa yine z'ijoro. ku mipaka ya Corniche na Grande Barriere nkuko bikubiye mu nyandiko impande zombi zashyizeho umukono kuri wa kabiri bitarenze uyu mwaka igomba kuba yatangiye gukora amasaha 28 kuri 28 icyakora kubirebana na Rusizi ya mbere haracyari ingorane zishingiye ku bikorwa remezo birimo n'inyubako zigomba kubanza kongerwa bityo impande zombi zikaba zitatanze igihe ntarengwa ibyo bizaba byarangiriye. Bwana Hirer Kasusa Kikobia, vice gouverneur wa Kivu ya Majyepfo ati
nous sommes en train de juste créer les conditions de postes frontaliers
via ubu turimo gushyiraho uburyo bunoze bw'imikorere ya za gasutamo hagati ya Kongo n'u Rwanda. Abashinzwe abinjira n'abasohoka basuye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Hari inyandiko ihuriweho n'impande zombi bamaze gushyiraho umukono iyo rero ikabikubiyemo ibyamaze gukorwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Gusa mu gihe gito inyubako nazo ziraba zahageze.
Mais bientôt on va ériger des bâtiments.
Ingingo irebana no kongera amasaha y'imipaka imara ifunguye hagati y'u Rwanda na Congo ihora igaruka kenshi cyane cyane ku bacuruzi bato bato bambukiranya imipaka. Aba ni bamwe mu baheruka kuganira n'ijwi rya Amerika mu mpera z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka.
Abayobozi babitekerejeho bakanadusura iyo mipaka bakareba uburyo ubucuruzi bushyushye abakiriya ari benshi byatuma bafata icyemezo bagafungura imipaka rwose ucuruza agacuruza yisanzuye.
Twebwe nk'abaturage yaba tw'abanyekongo nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda kandi no ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo abaturanyi bacu badufiteho. Niyo mpamvu rero icyo duhora dusaba ari uko badufungurira imipaka. Niba hari n'ibibazo bihari abayobozi bakuru nibo babizi mu nzego zabo zo hejuru. Uretse ingingo irebana no kongera amasaha serivisi z'imipaka zimara hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Congo byanemeranyije guhuza serivisi za gasutamo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri. Bwana Nkunzi Rwanda Jean Pierre uyobora ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ati
inkunga yo kubaka umupaka yo yarabonetse gisigaye turatangira ryari. Gutangira rero bifite ibindi bigomba kubanza gukorwa mbere yaho birimo gushaka ubutaka buzubakwaho uwo mupaka kuko uba ari umupaka uhujwe aho abakozi b'uruhande rumwe tuvuge abakozi bo mu Rwanda bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'abagasutamo bazajya kwicara ku ruhande rwa Congo. Bityo umugenzi uvuye mu Rwanda agiye muri Congo ntazajya ahagarara ku ruhande rw'u Rwanda. Azajya akomeza yambuke ahagarare ku ruhande rwa Congo ahasange abakozi b'u Rwanda n'abakozi ba Congo bamukorere bafatanye hanyuma umugenzi akomeza urugendo. Bigende gutyo n'igihe umugenzi avuye muri Congo aje mu Rwanda.
U Rwanda na Congo byemeranyije guhuza serivisi za gasutamo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri mu gihe kuri ubu serivisi za gasutamo u Rwanda ruhuriyeho n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa na uherere mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda zimaze hafi imyaka ibiri zarahagaze biturutse ku mibanire y'ibihugu byombi itifashe neza kuva mu mwaka w'2015 ndetse inyubako abakozi b'ibihugu byombi bakoreragamo zubatse ku butaka bw'u Burundi abu Rwanda bazivuyemo bagaruka mu zishaje bahuzemo mbere y'iyo gahunda. Aharira akaba ari ntawabura kwibaza niba nta gihombo imishinga nk'iyitera mu gihe havutse agatotsi mu mibanire y'ibihugu. Bwana Nkunzi Rwanda ati
twebwe nk'u Rwanda inyungu zacu ziba ziri mu kwifuza yuko twafasha umuturage kugira ngo areke kuvunika ahubwo afashwe kugira ngo abashe kwikorera akazi ke mu buryo bworoshye. Rero ntacyo duhomba kuba rero kuba hari aho byabaye bihagaze ni ikibazo ngira ngo ibihugu byombi bizongera bikaganiraho hanyuma bikongera bigatangira ariko ubwo icyabayeho nuko abaturage nyine bongera guhagarara inshuro ebyiri.
Umupaka wa Rusizi ya kabiri ugiye gushyirwaho gahunda y'ihuzwa rya serivisi za gasutamo hagati y'u Rwanda na Congo. Inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko ukoreshwa n'abantu babarirwa hagati y'68,000 ku munsi. Abo bakaba biganjemo abakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka, abandi akaba ari abambutsa ibicuruzwa mu modoka nini z'amakamyo zirimo n'iziturutse mu bihugu byo mu karere bya Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima tugukengurukire inkuru yaba bakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya ingene tubungabunga amagara yacu. Mutuno munsi tubabwira kuyaha ingwara birashika ukavyuka mu ijoro utazigituma uvyutitiro bikakwankira kuri tora. Behoho kuri tiro n'ikibazo ni ingwara canke niki utwo tubazo twose mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yaduteguriye ikiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi yatubajije muganga Angelusse n'indereye yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu mutwe. Reka tubatege yombi.
Muri rusangi umuntu akuze ategerezwa gusinzira amasaha 8 ku munsi kandi igihe cy'ijoro gusa. Ku bwa muganga Angelusse n'indereye yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu mutwe, ugusinzira ayo masaha bimufasha ko umubiri n'umutwe biruhuka neza uburuhe bw'ivyo yiriwemwo, mbere biranamufasha gufata ku mutwe. Akarorero atanga ni nko ku munyeshure ko ivyo yize bimworohera kuzigama. ukudasinzira neza naho gutuma umuntu aba mu bihushanye n'ivyo byongeye bishobora no kumukwegera ingwara nkuko muganga Angelus Nindereye abandanya bivuga.
Hariho ingwara twokwita ingwara z'umubiri iyo umuntu amaze imyaka myinshi afise itiro ridakwiye kuva mu biriwe ntibige ruhuka no kuvuga izi ngwara zose ubona zifata abantu ari hypertension ari imbere ni ingwara zivana no kwandura umugera imigera iyitera ingwara yariyo yose kuva ku mubiri wawe uba atanga ubufizi zo kwigwanira ushobora kugwara byoroshe kubijanye naho ni ingwara zizo mu mutwe kenshi usanga ahubwo kudasinzira kiba niki kimenyeso cuko ufise ingwara yo mu mutwe.
Uyu muganga abandanya avuga ko ukudasinzira neza gushobora kuva ku mvo zitandukanye zimwe muri izo arazitwiganira.
Mu bisanzwe abantu badasinzira neza umuntu ashobora kubanza karaba neza uko kudasinzira neza ntivyo babiva ku ngwara isanzwe zingwara bita z'umubiri nyene le maladie organique canke ko bitoba biva ku ngwara yo mu mutwe nico gituma iyo umuntu avuze ko adasinzira ari ipi umuntu abanza kugira karaba ko atangwara y'umubiri asanzwe afise canke ko atari ingwara yo mu mutwe. Ikindi nacho gishobora gutuma umuntu adasinzira ni aho asinzirira cyo twokwita environnement niba mu ijoro iwawe uzimije amatarata zima neza mahabona niba hariho akantu kakaruru cyo kwita brui iguma iwawe canke hafi yaho uryamye urumva iyo udasinzira bivanye n'ivyo nyene bijanye nuko ahuri hadatekanye ariko kenshi kudasinzira biba bivuye ko ufise ingorane iri umutwe umuntu ashobora kuraba akagira ico afashije.
Hari n'umugwi w'abantu bagenda n'ingwara zo kudasinzira na gatoya. Muganga avuga ko atani kimenyetso bashobora kubona cavyo ariko rero habamo n'izishobora gutuma biyahura.
Hariho rero n'abandi bagira ingwara bisanzwe tuyita mu gifaransa axemaniac wewe ntasinzira ijoro ryose kandi mbere no kumurango nta ningone bimutera aguma umenga yarasinziriye kaguma kerebutse kaguma kora yiruka agira gute ariko ijoro ryose karimara adasinziriye. Hariho rero n'izindi ngwara nkizi bumva bita mu gifaransa schizophrenie iyo kenshi abantu bayigwaye basinzira gato gato baza barikanga bavyuka bavyuka asa nko mu ijoro rimwe abyutse nk'injoro 10-12 amarindi minota 3 asinziriye agaca vyuka gushika buci. Abantu nabo bafise iyi ngwara bita kabonge mu gifaransa twita nka depression n'abantu kenshi barashobora kugira imbere bitiro like mugabo kenshi bikangura kare cubona nk'umuntu araryama saa 5 saa 4 mugabo saa 7 saa 8 akabavyutse gushika buci ntasubire gusinzira ni navyo kenshi byandurukamwe bijya umva abantu kwiyahura bona ko abantu biyahura kenshi bugira buce kuba ko bamaze umwanya muremure adasinziriye akaronka umwanya wo kwiyumvira kushavura kugira kabonga igakwiyama kiyahura
ukumara umwanya umuntu araba ibintu bifise umuco munini imbere kuja kuryama nk'amatelefone navyo ne muganga avuga ko bishobora kuba intandaro yo kuronka itiro bigoranye. Ni mu gihe muganga Angelus asigura ko muri rusangi umuntu akomeye neza atarenze iminota 20 atarasinzira ari mu buriri kuba rero rigora kuronka bakikora ku bintu bimwe bimwe byitwa ko byoba bibafasha gusinzira ko ku radio iri kiravuga uyu muhinga mu kuvura indwara zifatira mu mutwe avuga ko nyabuna bituma adasinzira itiro nyaryo.
Harya muze murabe hari abantu bama bavyuka mu gatondo bigoranye kuvyuka atavyuka ameze neza kenshi abo bantu usanga abantu itiro bararyama akibaza ngo yasinzirire mugabo urya kwiyanababwiye ibimice iyo gusinzira ntayikwize hakaba itiro atigerajamo iyo tiro itigeze urijamo ni kuvuga ko uburyama nabi ego muravyuka ukibaza ngo buravyuse burakeye mugabo kenshi usanga mu masaha 4 uriko urahunyiza mu bisanzwe umuntu yasinzire neza guhunyiza ntibirimo kumurango rero radio canke kumviza ikintu cyo cyose iyo ugiye kujyama si byiza harabo bavuga ngo byagufasha gusinzira ariko harahandaza ngo ushike mu itiro ryawe canke ufise nk'umuntu agufasha kugira akagufashe gusinzira mugabo uwo muntu ukamubwira uti ndino wora nasinzira ibyo acuyizimya aho byo bavyiza gusoma
nko ku bantu bamenyereye gufata ibiyayura mutwe nk'inzoga canke urumogi nyuma yo kubiheba birashika bakabura itiro. Muganga Angelus Nindereye abahanura kwivuza kugira ngo bafashwe hako babisubirako. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakenuye ishobora kuba rero wowe wari kuratwumviriza hari akabazo usigaranye kuri ibyo byitiro uze kubana natwe mu kiganiro muri sangace gihe cy'isaha cumi turaza kubigaruka ko no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze ntuti bakunze mariko muratwumviriza muherereye ijya nino bakoze bagenzi bacu badufashije mu bitandukanye Innocent Kimenyi yegeranije amajwi ha Junior Hadrus na yadufasha muhinga bw'ibyuma nanje Diane nahaze twari kumwe kuri mikro tuzongera ejo nkaho twahereye ariko saa kumi turaza kuba turi kumwe muri sanga muranigwe mbaye no mu vyanyu.